Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hazwe.
Turukumusi wagatanu ugira kezo cya 2023 nyakanga umwaka wa 2022 ndabaramutse ndabaha ikaze bakunzi b'amakuru ya Radio Inzamba agateka kawe ingingo nkuru zigize ano makuru. Amakungu asabwa kugumiza ijisho ku kugena gateka ka muntu kifashe mu Burundi. Ibyo bisabwa n'intumwa idasanzwe ya ONU ijeje gucungera uko gateka ka muntu gahonyangwa mu Burundi. Fortuné Gaëtan Zongo yamushikirije mu nama igira ya 51 gisata cha ONU kijejwe agateka ka muntu ifise icicaro i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ishyirahamwe Hagati Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu cyo risaba ko iyo ntumwa idasanzwe ya ONU yokongerwa ikiringo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aremeza ko arabishinga n'ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'i Nairobi yo kugarukana umutekano mu karere k'ubuseruko bwa Congo iharanira demokrasi. Evariste Ndayishimiye yasanzwe anarongoye akarere k'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko asaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kuzana intererano yayo mu kugwanya imigwi y'abarobere icumbitse muri ako karere. Amahegitari nayo agera ku 25 y'imirima yo ku misozi itandukanye yo mu makomine ya Matongo na Butaganzwa niyo yaraye yononekaye kuri wa kane. Imvura ivanze n'igihuhusi yaguye muri utwo turere niyo yatikije indimo z'abanyagihugu basaba kugarukirwa bigikunda mu gihe irima ritari bwarengerane.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Subire kubaha ikaze mwese ano makuru tuyahera muri politike. Narimejeje kuyobwira mu ingo nkuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi arasaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gufasha kugwanya imigwi y'iterabwoba iriko iragwirana mu karere. Yabisavye mu nama y'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yatanguye mu ntango zirondwi i New York. Akaba kandi yaramenyesheje ko arajwe ishingwa n'ishigwa mu ngiro ry'amasezerano ya Nairobi yo kugarukana umutekano mu karere k'ubuseruko bwa Congo. Umviriza Evariste Ndayishimi.
Aujourd'hui, le monde est devenu une masse tour où nous assistons, nos yeux pleins de larmes, à des actes macabres dans certaines nations du monde à cause des guerres.
Isi yugarijwe n'ububisha butandukanye budasiba guteramarira mu bihugu bitandukanye kubera ubwicanyi bukomeye buberayo, intambara n'ibitigiri bibandanya kwiyongera by'impunzi bigatuma haduka n'ikiza cy'inzara. Igihugu cyanje cy'u Burundi kirabizi kubera intambara za politiki zagiye zirisubiriza zigahitana ubuzima bw'abantu ariko kandi zikanagira ingaruka mbi ku bidukikije. Twifuza rero ko amahoro, umuvukano n'ubutungane biba umwitwararika wa twese kugira abanyagihugu bo ku isi yose bashobore kubaho mu burenganzira bwo kubaho neza n'iteka ry'abantu. Mu bijyanye no gufashanya, twarakiranye igishika n'iteka ibihumbi by'impunzi z'abakongomani bava mu bwoko butandukanye. Mboneyeho n'akaryo ko gusaba amakungu gushyigikira umugambi w'amahoro wapfundikiwe i Nairobi kugira uyu mugambi ushoboye gukura abakongomani mu bubabare barimwo. Tukiri muri icyo gisata c'amahoro n'umutekano, kuba naje muri ino nama bimpaye akaryo ko gusaba nciye bugufi ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riterera mu gutuza imigwi y'iterabwoba itanguye kwisukira mu karere kacu ariko tudasize inyuma no mu bindi bice by'isi.
L'implication des Nations Unies pour traquer les groupes terroristes qui commencent à s'infiltrer dans notre sous-région, sans oublier ceux qui sévissent déjà dans d'autres coins du monde.
Tugume mwishyirahamwe mpuzamakungu ONU aho inama ijejwe agateka akazi na muntu isabwa kugumiza ijisho kubijanye n'iyubahirizwa ry'agateka akazi na muntu mu Burundi. Nakamo gategwa n'intumwa idasanzwe ya ONU ikurikiranira hafi ibijanye n'agateka akazi na muntu mu Burundi mu nama igira ya 51 iri kwibera i Geneve. Kubwa Fortuné Gaëtan Zongo nta kirahinduka kigaragara kujanye niyubahirizwa yakiremwa muntu naho hariho ivyo leta imaze gukora muri ico cegeranyo ciwe Gaeta Zongo aranigura amajambo abiba ugwanko ashikirizwa n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kurikira Gaeta Zongo.
Malgré les engagements et les mesures prises par le gouvernement,
nao hari ngingo zimwe zimwe zimaze gufatwa na leta ibijanye n'ihonyangwa ry'agataka kazi na muntu ntizigeze bitera imbere. Kuva mu mwaka w'2015 harabaye amabi menshi mu kivunga, harimwo kubuza abantu ukwishira no kwizana, kwaka ubuzima abantu biciye mu bwicanyi ndengera butungane ihagarikwa idakurikije amategeko n'ababugwa irengero. N'uyu munsi rero haracibonekeza ababuzwa uburenganzira bwo gukoranira hamwe, hakiyongera ko abaharanira agati y'akazi na muntu n'abamenyeshamakuru barenga ijana bari mu buhungiro co kimwe n'ibihumbi by'abarundi. Amabi menshi y'ihonyangwa ry'agati y'akazi na muntu akogwa n'abari mu nzego z'umutekano hamwe n'ugwaruka rw'imbagana kure ntiyigeze akurikiranwa n'ubutungane. Amatohoza kuri ayo mabi ntiyigeze akogwa, naho yoba yarakozwe ivyayavuyemwo ntivyamenyekanye. Nagira mfate aka karyo imbere yanyu mwese kugira ngo negure imvugo zishanishamwo na cane cane ivyavuzwe n'urongoye umugambwe CNDD-FDD mu kwezi kwa myandagaro ahamagarira imbonerakure kubandanya ibikorwa byo gukizura mu ijoro no kwica uwo wese ahungabanya umutekano.
Amashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike ari Geneve mu Busuwisi arashima ibiri mu cegeranyo c'intumwa idasanzwe ya ONU iraba ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Umushingwamanza Armel Niyongere arongo ya Kat Burundi akabona ko mu gihe amabi akibandanya mu gihugu byari bikwiye gutuma iyo ntumwa yongegwa ikindi kiringo, agahamagarira na leta y'u Burundi gukorana n'iyo ntumwa. Kurikira umushingwamanza Armel Niyongere.
Igihe umuhinga yigenga ugataya kazi na muntu mu Burundi yari karashikiriza icegeranyo ciwe, bihaye ibihugu bike vyavuze yuko hari intambwe imaze gutegwa na leta y'u Burundi. Hari n'ibihugu vyinshi vyaciye bishigikira icegeranyo cashikirijwe n'umuhinga yigenga ugataya kazi na muntu mu Burundi. Babere bayikara neza yuko bafise impungenge kwihoterwa ry'agataka kazi na muntu ryibonekeza mu Burundi. Hama wabona ko benshi bashigikiye igikorwa cakozwe n'uyo muhinga yigenga, bakanasaba yuko ikiringo ciwe cokongegwa. Twebwe nk'abanye agataka kazi na muntu twashimishijwe cyane n'ibyashikirijwe n'umuhinga yigenga agataka kazi na muntu mu Burundi, kuko ibyo yavuze dusanzwe tubivuga, dusanzwe biri mu raporo yacu, dusanzwe tuguma twerekana yuko agataka kazi na muntu kuguma gahungabana mu Burundi. Arico gituma turiko turasaba abaseruka ibihugu vyabo muri ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gisata cy'agataka kazi na muntu gusaba yuko bushigikira iyongerwa ry'ikiringo cy'umuhinga wigenga agataka kazi na muntu. Hama tugasaba cyane cyane u Burundi yuko bwo kwemera uwo muhinga yigenga, bakongera bakemera yuko agendera u Burundi akugira arabe ingene ibyo agataka kazi na muntu byifashe mu Burundi.
Armel Niyongere harongoye chama ya Kat Burundi mwamenya ko amatora yo kwemeza canke guhakana iyongerwa ry'ikiringo cy'iyo ntumwa idasanzwe atekanijwe ku igenekerezo rya ndwi gitugutu mwaka wa 2022 umunsi hazosozerwa iyo nama igira 51 ya ONU iraba ibijanye n'agateka kazi na muntu.
Inzamba
Radio Inzamba agatega ka makuru twatubire kwashiriza arabandanya mu makuru yerekeye ibidukikije. Amahegitari 25 y'imirima yo ku misozi itandukanye yo mu makomine ya Matungu na Butaganzwa niyo yaraye yononekaye kuri wa kane biturutse ku mvura y'igihuhusi yaguye muri utwo turere. Abahuye n'ibyo byago bakaba bafise ubwoba bw'uko mu minsi iri imbere bashobora kugarizwa n'inzara, bagasaba abagira neza kubaronsa imbuto kugira basubire guteragira narya hatari bwarengerane. Idoni Idona Pierre Gahungu.
Nkuko bishikirizwa n'abajejwe intwaro muri ayo makomine ya Matongo na Butaganzwa, iyo mvura yononye imirima y'ibiharage, ibiraya n'ibigori byari biteye mu myonga, ibitoke, imyumbati, ibijumbu, ikaba nazo nyene ngo zikaba zarahungurutse. Aho naho hakaba ari ku mitumba itandatu yo muri komine Matongo, ariyo Burarana, Butuhurana, Ruvumu, Nyarurambi, Nyakibingo na Ruganza. Muri komine Butaganzwe naho ni ku mitumba ya Ninga, Bumba na Musema, aho n'inzu zitatu zasambutse. Abanyagihugu bahuye n'ivyo vyago ubu ngo bakaba basigaye bifumbereje, bavuga ko bafise ubwoba bw'uko iminsi iri imbere bashobora kuzokugarizwa n'inzara. Bagasaba abo bose babishoboye gukora ibishoboka vyose mu gusubira kubaronsa imbuto yo gusubira guteragira, ngo kubera hatari bwarengerane. Imvura nk'iyo ikaba yaraguye ku mihinga mu ku munsi wa gatatu w'indwi ku musozi Jimbi wo muri komine Muhanga, aho abajejwe intwaro bavuga ko hatikiye ibiterwa bitari bike.
Urakoze Pierre Gahungu mu makuru avugwa mu gisata c'imibano imyidogo n'imyinshi mu banyagihugu bafise amatungo yacishijwemo insinga z'umuyaga nkuba uva ku rugomero rwa Ruzibazi. Abanyagihugu baba mu makomine ya Muhuta na Kabezi mu ntara ya Bujumbura hamwe na komine Bugarama mu ntara ya Rumonge bavuga ko bahawe agashumbusho kadakwiye kandi ko ishirahamwe ry'abashinwa rubaka ugo rugomero gihaye imetero zirenga kuzo ryashumbushije. Inkuru tubaza Karine Dusabe.
Abanyagihugu bidoga bavuga ko bahawe agashumbusho k'intica ntikize bagereranije n'agashumbusho abandi bahabwa, ngo baronse inusu y'abandi bahabwa. Umviriza umwe muri abo banyagihugu. Inyuma yo guhabwa agashumbusho gato ngo bashinze uburimbi barabarengereye kuko bongeye ko imetero zitari nyinshi, bahiga ko mu gihe atacokogwa bazorandura ubwo burimbi. Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba twarondeye abajejwe intwaro muri ayo makomine, co kimwe n'urongoye sosiyete y'abashinwa yubaka ubwo rugomero ntitwashoboye kubaronka. Ngomenya ko itegeko nshikiranganzo ryo kugenekereza ya 2024 z'ukwa gatanu no mwaka ryashinze ibiciro kuri abo bose bimuwe na leta, haba mu bisagara no mu gihugu hagati. Iryo tegeko rivuga ko amatongo atari mu bisagara atewemo ibiti canke ibindi biterwa baharura uko ibiti canke ibyo biterwa bingana. Nk'uburorero, ingundu y'ibitoke yishurwa amahera y'amarundi 25,000, igiti c'ikawa 3,000, amajanja 28,000, ikigazi 68,000 na 80,000, igiti c'icayi 525,000, imetero kwadarato 100 vy'umurima w'imyumbati itarura wishurwa 60,000, uw'ibijumbu 60,000, uw'ibiharage vy'ibirembegwa 34,000, amajana 2, uw'ibiraya 10,000, uw'ingano nawo 30,000 ku metero kwadarato 100.
Ndagushimire Karine Dusawe na wewe. Imyidogo kandi ni yose mu banyeshure bo muri kaminuza yo mu ntara ya Kirundo yitiriwe ibiyaga vyo muri iyo ntara. Abanyeshure bidogera umuyobozi ajejwe ubutunzi ko ariko abaka amafaranga 50,000 yongera kuyazwi n'amategeko kugira bakore imyimenyerezo bita stage yo gusozera amashure. Basaba ubushikiranganji bw'indero gukurikirana ico kibazo cabo. Idonidona Bela Mugisha.
Abo banyeshuri ba kaminuza yo mu ntara ya Kirundo bavuga ko ayo mahera 50,000 bariko barakwa yiyongera ku 150,000 vy'amahera y'amarundi asanzwe azwi n'amategeko. Muri ayo 100,000 yagenewe gusoma igitabo hamwe n'50,000 yagenewe gukora stage. Umwe muri abo banyeshuri havuga ko ari ubusuma bwateguwe n'ujejwe ubutunzi bw'ishuri kuko ayo mahera yandi ariko arasaba ataho yanditswe mu mategeko.
Mugabo hari abantu benshi amaze kugira nk'amakopi ashika kuwundi Jadi ramai orang berkuat tu ya rom. Nampu sih mula cerita kuat ya. Ada roga setuju film ni juga tu ya rehir. Bukan begini nak kos. Cerita kuat ya reklam. Kuber. Ini sih apa gayu? Masalahnya saya dosaj. Ariwa. Mugi entikisi ariu ya gusaj. Orang juga kuat ramu saj. Rumba. Dasi nampu gayu. Kesantasi arisa senhan. Fedosaj. Naya senhan. Bunga kuri goy.
Abo banyeshuri ba kaminuza yitiriwe ibiyaga byo mu Kirundo basaba ubushikiranganje bw'idero ko bwo kurikiranira hafi ico kibazo kugira bitore gumuti kuri iyo myidogo y'abanyeshuri radio inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone Jean Pierre Sibomana ajeje ubutunzi kuri iryo shure co kimwe n'umuyobozi waryo kugira bagire ico babivuze ko
radio inzamba masoko y'ibitungwa mu ntara yarasubiye kugurwa guhera kuri uyu wa kane mu gihugu cyose ariko ibitungwa kirazira ko bijabukanwa intara bija mu yindi byashikirijwe n'umugwi w'igihugu jejwe kugwanya ingwara y'inyonko yo mu kiyaya cha lift muganga Santus Niragira cegera cy'urongo y'uwo mugwi amenyesha ko hagiye kubandanya isekeza cyo gukingira ibitungwa mu ntara zikigaragazamwo iyo ngwara kurikira muganga Santus Niragira
ukaba uwo mugwi wabonye ko ico kiza cyasubiye inyuma bimwe biboneka yuko inka zigwaye n'izandura zagabanutse ku rugero rushimishije kuri ivyo uwo mugwi w'igihugu ukaba ufashe ingingo zikurikira kugurura amasoko na cyane cyane mu ntara hagati yuko ubu ibitungwa birekuriwe kudandazwa mu ntara hagati ariko zitarenze imbibe z'intara ingingo igira kabiri yuko hagiye kubandanya ibikorwa byo gukurikirana ibiharuro bijyanye nuko iyo ngwara iri kiritwara kugira ngo aho bibonetse igwanywe hakiri kare kandi n'ingingo zikenewe zifatwe mu maguru mashi ubugira gatatu kubitungwa bigiye korogwa biguzwe kugira ngo bije korogwa uwo mugwi w'igihugu wabonye ko hategerezwa kubaho isuzumwa imbere yuko ziva mu ntara zijyanwa mu yindi ibyo bitungwa rero bikaba bizoca bitwagwa mu mamodoka ayo mamodoka akaba ategerezwa kuba afise urupapuro ruzirekurira kuva mu ntara zija mu yindi rutanzwe n'uburongoye ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara zivuyemo ivyo bitungwa kandi bikaba bizoherekezwa n'igipolisi ingingo igira kane kubitungwa biguzwe hanze kugira ngo bize mu gihugu byaba ibija korogwa canke ibije kubagwa bitegerezwa guca mu kibanza cy'isuzumiro aricyo bita karantene ubwo nyene bicinjira mu gihugu kugira ngo bisuzumwe ingingo igira gatanu hagiye kubandanya isekeza ryo gukingira ibitungwa mu gihugu cyose na cyane cyane aho hazoba hibonekeje ko iyo ngwara ihari ko hariho ibitungwa biriko birandura
ngomenya ko ku nka iyo 51 zafashwe n'iyo ngwara inyonko yo mu kiyaga cha lift izigera ku 482 zapfuye nayo kumene n'intama 669 zanduye iyo ndwara ndazarapfuye nkuko byamenyeshejwe n'uyo umugwi nino ngaha duciye dusozerera ano makuru ndabasezere ndabashimira ko mwaduteze yompi shimire kandi bagenzanje bashoboye kwegeranya aya makuru kugera aho muyumva Edi Claude Nazwe twari kumwe ndabifurije kuranirwa muri no minsi isozera indwi umugoroba mwiza mwese naho gutaha.